ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu ya Radio Ijwi rya Amerika no kuri FM 48 n'ibice bitatu ya Radio Inshuti ya Bose. Miro neza nshuti mwese muduteze amatwi, ni Edirwe mubasuza kandi mbayikaze mu makuru yacu y'akakanya. U Burundi buremeza ko intambwe imaze guterwa yo kongera kugarukana umubano n'u Rwanda idasubira inyuma.
Nyakubahwa umushikiranganji wa mbere w'u Rwanda yaje azanye ubutumwa budasanzwe bwa mugenzi we arongoye igihugu cy'u Rwanda. Ibyo akaba ari ibikorwa tutaduheruka kubona mu bijyanye n'imigenderanire y'u Burundi n'u Rwanda.
Uyu ni Evelyne Butoyi, umuvugizi wa Presidence y'u Burundi. Ni nyuma gato y'ibiganiro Perezida Evariste Ndayishimiye yagiranye na Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda ejo kuwa kane i Bujumbura. Itsinda ry'abasenateri n'abadepite ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryongeye kugaragaza impungenge batewe n'ifungwa ry'umunyapolitike Paul Rusesabagina. Mu mahanga, Leta ya Ethiopia ntiyemeranya n'abayishinja gufunga amayira no guhagarika imfashanyo zigenewe ibihumbi by'abaturage bashonje mu ntara ya Tigre iri mu majyaruguru y'igihugu. Izo nkuru n'izindi ni mu kanya. Amakuru yacu tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Leta ya Ethiopia ntiyemeranya n'abayishinja gufunga amayira no guhagarika imfashanyo zigenewe ibihumbi by'abaturage bashonje mu ntara ya Tigre iri mu majyaruguru y'igihugu. Amakuru dukesha ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters avuga ko Leta ya Ethiopia ihakana ayo makuru, yo ikavuga ko ikomeje kubaka ibikorwa remezo bizafasha iyo nkunga ahanini igizwe n'ibiribwa kugera kubo igenewe. Abonana n'intumwa zihagarariye ibihugu byazo muri Ethiopia, Minisitiri w'Intebe wungirije Demek Mekonnen yahakanye amakuru avugwa ko igihugu cye gikoresha gushonjesha abaturage nk'imwe mu ntwaro y'intambara. Yavuze ko ayo makuru ari ibihuha. Bwana Mekonnen yabwiye abo badiplomatiko bamaze iminsi bagerageza gusana ibikorwa remezo birimo imihanda, kugarura amashanyarazi, ibikorwa by'itumanaho, interineti na serivisi z'amabanki. Reuters ivuga ko mbere gato y'uko umujyi wa Mekele wigarurirwa n'abarwanyi b'umutwe wa TPLF, biboneye ubwabo amakamyo 38 buri imwe yikoreye toni 46 z'ibiribwa yahagaritswe mu mujyi wa Maitebri wagenzurwaga n'ingabo za Leta ya Ethiopia. Kuri wa gatanu, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa PAM ryatangaje ko imodoka zabo zongiye kwemererwa kugenda, ariko ko bafite inzitizi nyinshi kugeza izo mfashanyo ku baturage bashonje. PAM irateganya kuba yagejeje izo mfashanyo ku baturage barenga 40,000 mbere y'uko iki cyumweru kirangira. Abakozi bo mu buvuzi muri Afrika y'Epfo barakangisha kwitabaza urukiko mu gihe ubuke bw'abaganga burimo kugira ingaruka ku bikorwa byo kurwanya COVID-19. Ni inkuru twateguriwe na Eugenia Mukankusi.
Ishyirahamwe ry'abaganga muri Afurika y'Epfo ryarakangishije kurega guverinoma mu rukiko kubera umubare w'abaganga barangiza amashuri badashobora kubona imirimo nubwo hari ubuke bw'abaganga muri ibi bihe by'icyorezo cya COVID-19. Ishyirahamwe SAMA ryavuze ko ari urukozasoni kubona mu nkubiri ya gatatu y'ubwandu abanyeshuri bo mu buvuzi bimenyereje akazi bakaba bararangije mu kwezi kwa gatatu no kwa kane, bagitegereje ko guverinoma ibaha imyanya mu bitaro bya Leta kugira ngo buzuze igihe cyabo cyo kwimenyereza. Ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters dukesha iyi nkuru byasabye umuvugizi wa Departement ishinzwe ubuzima kugira icyo abivugaho ntiyasubiza. Angelique Kowitsi, umuvugizi w'ishyirahamwe SAMA, yabwiye Reuters kuri telefoni ko byagombaga kugera uyu munsi bose baramaze gushyirwa mu myanya. Yongeyeho ko ashobora gushaka icyemezo cy'urukiko igihe bitashoboka. Yavuze ko igihe kirimo kubashirana bitewe n'uko hakurikijwe igihe gisanzwe cyo kwimenyereza, bagomba kuba babonye aho bazakorera bitarenze ukwezi kwa karindwi, bitabaye bazicara mu rugo umwaka wose. Ubu Afurika y'Epfo irabarura abantu barenga 16,000 bashya bandura COVID-19 ku munsi, ahanini biraterwa n'ubwoko bushya bwa virusi Delta bwandura cyane, no kubera ko hafi 50% gusa by'abaturage aribo bamaze guhabwa byibura urukingo rumwe.
Impungenge zikomeje kwiyongera ko mu gihugu cya Afghanistan hashobora kwaduka intambara nyuma y'itahuka ry'ingabo z'amahanga zirimo n'iza Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Fidel Niyongabo niwe waduteguriye inkuru.
Umutegetsi ajeje umutekano wa Amerika atashatse ku izina ryiwe rimenyekana yatangaje ku inteko zose z'abanyamerika hamwe n'inteko zishyira hamwe ryo kwivuna abansi y'ibihugu byo mu buraruko bw'ibahari Atlantique OTAN zavuye mu kibanza cy'igisirikare kigwanira mu kirere cya Bagram naho akiri izindi inteko zitavanwa mu kindi kibanza cya gisirikare ku mugwa mukuru wa Afghanistan Kabul gukura inteko mu kibanza cya Bagram birangije cyese intambara yamaze igihe kirekire cyane mu mateka ya Amerika mu kibanza cya gisirikare cya Bagram niho igisirikare cya Amerika cyakurikiranira ingwano yo mu kirere hamwe n'ibikorwa by'inteko zose zirimo muri Afghanistan. Umutegetsi muri Afghanistan yamenyesheje ko icyo kibanza kizoshikirizwa icyese leta y'icyo gihugu mu birori bizoba ejo kuwa gatandatu. Abatalebane barashimye izo nteko kuba zivuye muri icyo gihugu. Umuvugizi w'abatalebane Zabihullah Mujahid yatangaje ko ari intambwe nziza ko abanyafghanistan bazoronka umutekano n'amahoro inyuma y'inteko zose zo mu mahanga zivuye mu gihugu. Yamara abandi banyafghanistan barafise impungenge ku bijanye n'umutekano w'igihugu cyabo. Abantu batari bake baravuye mu bice babamwo, bimwe muri ibyo bice bikaba byigaruriwe n'abatalibani.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda nshuti zacu tubibutse ko mushobora no gukurikira amakuru yacu munyuze ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radio.com. Mukanya turanyarukira mu karere k'ibiyaga bigari. Burundi n'Urwanda byumvikanye ko bigiye guhagurukira gusubukura umubano. Umuvugizi wa Presidency y'u Burundi atangaza ko ibi byavugiwe mu mubonano mukuru w'igihugu cy'u Burundi yagiranye na Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda wari uhagarariye igihugu cye mu mihango yo kwizihiza isabukuru y'imyaka 59 u Burundi bubonye ubwigenge. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru uri Kigali mu Rwanda.
Inyuma y'ibirori byo guhimbaza umunsi mukuru w'imyaka 59 heze Burundi burose ntayo kwikukira, umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaciyeho umubonano udasanzwe intumwa ya mugenzi we w'u Rwanda umushikiranganje wa mbere Perezida Evariste Ndayishimiye na Edouard Ngirente bafunditse ko abategetsi b'ivyo bihugu bibiri bagiye gusubira kunga ubucuti bw'akadasohoka maze agasubira kuba uruja n'uruza hagati y'ivyo bihugu bibiri. Evelyne Butoyi umuvugizi w'umukuru w'igihugu yabibyiye abamenyeshamakuru i Bujumbura.
Nyakubahwa umushikiranganje wa mbere w'u Rwanda yaje aza ubutumwa budasanzwe bwa mugenzi we arongoye igihugu cy'u Rwanda. Ibyo akaba ari ibikorwa tutaduheruka kubona mu bijyanye n'imigenderanire y'u Burundi n'u Rwanda. Ubwo butumwa rero akaba ari ubutumwa ibijyanye n'imigenderanire hagati y'u Burundi n'u Rwanda, bavuga yuko bagiye gutera indi ntambwe. Baranumvikana yuko ibyo babayemo ibyo bihugu ko ari bibiri ko bobisezerera mbese bagatera indi ntambwe yo gusubira gushimangira imigenderanire hagati y'ibyo bihugu uko ari bibiri.
Ivyo bihe bibi vyaranze Burundi n'u Rwanda vyatanguye mu mwaka w'ibihumbi 2015. U Burundi bwagirije u Rwanda ko gwahaye indari impunzi zirimwo abashatse gutembagaza ubutegetsi. U Rwanda nabwo rwagiriza u Burundi ko rubitse abahungabanya umutekano w'igihugu. I Bujumbura harabaye imyiyerekano akatari gake yo kwiyamiriza u Rwanda mu nyuma y'imipaka y'ibihugu vyombi irugagwa. Umuhinga yanonosoye ivyakahise na politike n'imigenderanire asigura ko ingaruka mbi zabangamiye abanyagihugu cane cane abegereye imipaka. Gervais Nibigira abona ko ubu agaco katanguye kuba keza.
Tubona yuko uyu munsi hariho ugushaka hagati impande zose zibiri zo kunagura imigenderanire, aho umuntu abivuga afatiye ku majambo ashikirizwa n'abarongo ibyo bihugu mu biganiro ashikiriza umunyeshamakuru canke abanyagihugu. Ico ni ikintu ciza rwose, haba ku Barundi haba ku Banyarwanda. Nk'abantu ba mu ntara zihana urubibe gadace bitoke Kayanza, Ngozi, Kirundo, eka na Muyinga, abatakaje byinshi bashorerayo ibidandazwa cyangwa bagurirayo ibyo bakenera bo nyine no guhana abageni bakubakana, ibyo byose byarahagaze.
Bamwe muri abo banyagihugu abanyaca ibitoke mu ntango z'igendwi bari biganije ujya Amerika agahombo bahagiriye bakifuza ko iyugurwa ry'imipaka ryonyaruka.
Twashobora tukore mu Rwanda tugashobora kuzo tumandele na Mugwanda tukawa mtu dufuranga tukawa shakura utudagara kwa haba mungu tusana wa mkwishe tusana manu wabosho
nyakuwa wa mkuru jihukutu Rwanda na nyakuwa wa mkuru jihukutu Burundi ko bo kuchara hamwe baka yaga bakugurua imbibe abantu bagasubira kugendera nila
icho umuntu adafise hariya arasimbutse hariya arakironka kandi nabo icho badafise hariya mu Rwanda barasimbuka hano bakakironka
no ku ruhande rw'u Rwanda ni nkuko bisigugwa n'abanyabugarama mu karere ka Rusizi ahegereye umupaka wa Ruhwa
barezaga bakazana imyaka ino natwe byo dukene twabizana
hano twahakoraga amafaranga atemuse amafaranga 2000 ku munsi ariko ubu ngubu ko barafunze byahise bihagarara
nkanje niho navukiye ariko nza gusanda umunyarwanda imbandi mu gihugu cy'u Rwanda size tuvugana nubwo nagera kumugeze imbandi kubona jama yange hako yego sinanayi kuboko kunyaye kuboko urumva mpankoze fraction ubu nuko bango ngiye ubu hano mu Rwanda ntakwanye n'umujyango kuko manake igisokuru cyanye kicishye cyo kwa mama kiri Burundi
nubwo biruko umuhinga mu vya kaise na politique avuga ko hari gihe amajambo ya politique adaca jana nibikogwa mu kiringo ca vuba Gervais Nibigira arafise n'amakenga ko inagugwa y'imigendranire rishobora kubangamira uburenganzira bw'impunzi z'abarundi zahungiye mu Rwanda
ibyo cy'u Rwanda tanzoriye n'impunzi zahungiye yo ibyo byose gose ko z'impunzi zita hamwe mwabo bafise umwizere yuko ibyo bahora babavuga ko ibyo barababagiriza bitagihari byuba ariko cyane cyane ku neza y'abarundi n'abanyarwanda atamuntu n'umwe bizoza bibangamira ngo nuko migendanire yabonetse bice bitumagira abantu bamwe cyangwa abandi bamegwa nabi mu mwanya yuko abandi bazoba bariko barashimishwa imigendanire mishasha ese kunagukwa
mu butumire bwari bwahawe umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ijwi rya Amerika rifitiye ikopi yavuye mu biro by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi President Paul Kagame yishuye mugenzi we ati by'ukuri ni kimenyetso cyiza cyo gusubira kunagura ubucuti bw'imigendranire yamye hagati y'u Rwanda n'u Burundi mu kurangiza Perezida w'u Rwanda yongeye ati naho ntashoboye kuza nizeye ko vuba tuzoronka kandi kajyo ko kubonana amaso mu yandi kuko twemye tugiye kubandanya dukorana vya hagufi mu gukomeza ubucuti bwa kivukanye hagati y'ibihugu byacu bibiri Pierre Clavier ni inkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
Itsinda ry'abasenateri n'abadepite ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryongeye kugaragaza impungenge batewe n'ifungwa ry'umunyapolitike Paul Rusesabagina. Mu ibaruwa bandikiye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika Anton Blinken baramusaba gukoresha inzira za diplomasi zose zishoboka Rusesabagina agakurwa muri gereza mu Rwanda. Mugenzi wacu Temistocle Mutijima uri mu burengerazuba bw'u Rwanda wasomye ibikubiye muri iyo baruwa aratugezaho iyi nkuru.
Iyo baruwa bigaragara ko yanditswe mu mpera z'ukwezi gushize kwa gatandatu igashyirwaho umukono na basenateri n'abadepite bose hamwe 41 iributsa ko mu kwezi kwa 12 k'umwaka ushize hari indi baruwa abadepite n'abasenateri 36 bandikiye Perezida w'u Rwanda Paul Kagame bamusaba gusubiza Paul Rusesabagina muri Amerika kongera guhura n'umuryango we abo bakagaragaza ko nanubu bagitewe impungenge n'uburyo bunyuranyije n'amategeko Leta y'u Rwanda yakoresheje mu gufata no gufunga Rusesabagina cyo kimwe n'amakuru aturuka mu muryango no muri fondasiyo ye ko Leta y'u Rwanda yamwangiye kubona ubwunganizi mpuzamahanga ikanakomeza guhonyora uburenganzira bwe kubiganira girana n'abamwunganira b'imbere mu gihugu Izi ntumwa za rubanda zivuga ko umucamanza uburanisha urubanza rwa Rusesabagina yanze kumurekura by'agateganyo ahubwo abategetsi ba gereza bagahitamo kumufungira mu kashoka wenyine amasaha agera kuri 23 ku munsi bakanakomeza kumwima imiti yandikiwe na muganga bati benshi muri twe twahuye nabo mu muryango we ndetse n'abamushyigikiye batubwiye ko Rusesabagina yaba yarakorewe ibikorwa bibabaza umubiri mu gihe cy'ibazwa rye Iri tsinda ry'abasenateri n'abadepite rivuga ko ikirenze kuri ibyo bakimara kohereza ibaruwa ya mbere bandikiye Perezida w'u Rwanda Kagame umuyobozi wa kaminuza ya St Mary I San Antonio muri Leta ya Texas yagaragarije urwego FBI rushinzwe iperereza muri Amerika impungenge atewe n'ibikorwa by'ubutasi by'abakozi ba Leta y'u Rwanda kuri iryo shuri ni nyuma yaho abadiplomate ba Leta y'u Rwanda ngo baba barihaye uburenganzira mu buryo bunyuranyije n'amategeko ku nyandiko yo kuri murandasi y'ikiganiro cyari cyakorewe muri iyo kaminuza kubirebana n'ifatwa rya Rusesabagina bati iyo myitwarire irashimangira ibikubiye muri raporo y'ikigo Freedom House ivuga ku bikorwa mpuzamahanga bya Leta y'u Rwanda byo gukomeza kubuza amahwema bayinenga hirya no hino ku isi aba basenateri n'abadepite baributsa bwana Anthony Blinken ko yari yabijeje mu nyandiko ko ubutegetsi bwa Biden na Harris buzakora ibishoboka bwana rusesa bagina kaburanishwa mu buryo buboneye kandi bunyuze mu mucyo bati tukwandikiye tugusaba ibisobanuro birambuye ku by'ubutegetsi bwaba bumaze gukora ku iburanishwa riboneye rya rusesa bagina kugeza ubu n'igisubizo cy'abategetsi b'u Rwanda abo bakavuga ko mu kibazo cya rusesa bagina hari byinshi na n'ubu bitarasobanuka bati nibi ntumwe idasanzwe ibiro bya perezida kubirebana n'ibikorwa byifatwa bugwate ikiyoboye ibikorwa bya ministeri y'ubanyi n'amahanga mu gushaka uko rusesa bagina yarekurwa dukeneye kumenya umusaruro ibikorwa by'iyo ntumwe idasanzwe bimaze gutanga ku muhate wa leta zunze ubumwe za Amerika kugeza ubu izo ntumwa za rubanda muri Amerika zivuga ko bitewe n'uko ubutabera bw'u Rwanda bukomeje guhonyora uburenganzira bwa rusesa bagina bwirengagije ibyo bwasabwe n'ubutegetsi bwa Amerika ko agomba guhabwa ubutabera buboneye zikeneye kumenya niba mu gusubiza kuri ibyo hari icyo leta ya Amerika iteganya gukora cyane cyane mu mibanire y'icyo gihugu n'u Rwanda bagasoza basaba bwana Anthony Blinken gutanga ibisobanuro ku bikorwa ministeri y'ububanyi n'amahanga ya Amerika ku bufatanye n'izindi ministeri yaba irimo gukora mu gukumira iterabwoba ibuzwa amahwemo n'ihohoterwa byakwibasira abandi banyarwanda baba muri Amerika nkasoza nibutsa ko nubwo yivanye mu rubanza avuga ko nta butabera yizeye mu gihe uburenganzira bwe butubahirizwa bwana Paul Rusesa bagina yasabiwe n'ubushinjacyaha gufungwa burundu igihano kiruta ibindi mu Rwanda ni mu rubanza riganwamo n'abahoze ari abayobozi n'abarwanyi b'umutwe wa FLN ashinjwa gushinga no gutera inkunga mu bitero bihungabanya umutekano ku butaka bw'u Rwanda
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ku munsi w'ejo Burundi bwizihije isabukuru y'imyaka 59 bubonye ubwigenge ese iyi myaka 59 isigiki Burundi intambwe yatewe ni iyihe niki gikwiye gukorwa kugira ngo abarundi bose bagere ku bwigenge nyabwo ibyo nibindi mugenzi wacu Frederic Nkundikije yabiganiriyeho n'impuguke muri politike zirimo ambasaderi Isidore Mbayahaga Inosabano na Paul Nkunzimana uyu Nkunzimana aravuga ku byiza abone Burundi bwagezeho nyuma y'ubwigenge
mo jewe nibaza yuko Ebo na wote yuko Burundi barose nayo kwikukira byagoye kukumva ndetse si no mu Burundi gusa n'ibihugu byose byo muri Afrika kuko usanga muri ibi gihe ibyo bihugu kuyo kuri nta kwikukira bifise ingingo zose usanga zifatirwa hanze kandi kuyo kuri igihe abanyagihugu bahaguruka barondera kwikukira je ahubwo icyo nemera nuko iyo bavuze nuko muri ibi bihe kuba ari ukwibuka no kwibuka ku byo kuri kuko isuku no kwibuka umunsi w'itariki ya mbere ukwezi kwa kwindwi na itatu na kabiri kuko ibyo abanyagihugu barondera bahaguruka bazo bashaka kwikukira ariko umugabo inyuma yaho kuyo kuri byabaye
professor
nabo twakiga bako ukuntu zagiye biragenda kuri na kwikukira kuhari
ariko muri ko mutubwira ko mu Burundi nkuko mwavuze no mu bindi bihugu byo muri Afrika atakwikukira bafite muri iki gihe
oya nta kwikukira ko hada gatoyi na nakarorero nuko agenzi ryane zihari hose muri Afrika haba mu Burundi haba Kongo haba hehe haba muri za Mali haba izi ntambara zose mu bihugu bya Chad muri Congo d'Afrique ingwane zihari umuntu yumva muri za Mozambique n'ahandi umva izo zose bituma nuko nyine atakwikukira ibyo bihugu bifise kandi icyo nohera ko kuvuga nuko hajya ukwikukira bwa mbere kuko ni za politiki byose biva ku butunzi kuko ubutunzi nibwo butuma ibindi byose bigenda uko biri amapolitiki yose ava ku butunzi ndetse hariho n'umushinga umwe yitwa Rindwe yize kuvuga yuko la politiki ni concentre de l'economie ni ukuvuga yuko ipolitiki kuvuga kuri ihagaze ku butunzi iyo rero ata kwigenga kuhari ku butunzi bw'igihugu ugasanga ubutunzi bw'igihugu buri mu minwe y'abanyamahanga icyo gihugu cyakikuke na gatunye
ego me icyo kibazo turakigaruka ko ariko nagomba mbaze na ambassador Zombaye Haga na nyine agicavuze ku byerekeye ibintu Burundi bushaka kwa bwaranguye muri imyaka 59 irangi
narivuze nti muri imyaka 59 irangiye Burundi buhawe intahe yo kwikukira mu by'ukuri kuva kiriya gihe urabona yuko Burundi bwaje intahe yo kwikukira mugabo wari karabucura bufuri na buhoro atabishaka ndetse kwasa no kumenga kwawe kuri mugobotora kumucyo gihe rero Burundi babona ko bwagiye bugira ibibazo cyane cyane bituruka muri abo nyine badushaka bufuri na buhoro abakoloni murabona yuko intayo kwikukira yahavuye rero igira ingorane kubera Abarundi bagiye baracanamwo kubera inzangano zagiye zibarirwa mu mitima y'Abarundi bagatandukanywa n'inyigisho mbi zava muri abakoloni nyine ariko rero urabona yuko uno munsi mbere duhimbaje uno munsi bibuke intayo kwikukira Burundi bumaze ikiribo kitari kirekire muri ko burerekana nyine yuko bikukiye ndetse bukeka n'uwabukoroniza yuko bikukiye ubundi hari ibimenyetso bigaragara neza yuko Burundi buri mu nzira nziza cyane cyane kuko bwaronse abagabo b'ijunja n'ijambo bahagarariye ubwigenge bw'igihugu
murashobora kutubwira kuduhanga ibyo bimenyetso bimwe bimwe
murabona yuko umushyirano hari polo ariko aravuga ati burya ukwikukira harimo kugaragazwa n'ubutunzi ubu rero urabona yuko muri iyi minsi iheze mu myaka nibaza kwidashikana 20 urabona ko imbere yaho Burundi butigira avugira ikintu na kimwe bukoze budateze amaboko umunyamahanga n'ishuri ritoya ryubakwa ari uko haje imfashanyo y'umuzungu ariko uno munsi murabona yuko nyuma y'imyaka hafi 15-19 urabona yuko hari amashuri yubakwa mu gihugu atamfashanyo y'umunyamahanga arimwo ukabona amavuriro yubatswe ibihumbi n'ibihumbi ukabona ibibuga by'imipira y'amaguru ukabona imirima iteye igomwe ukabona ko ibintu byose iterambere rirahari ndetse murabona yuko hari n'amahinguriro uno munsi ariko yubakwa n'Abarundi akubakwa mu Burundi ku buryo ndetse mubona nuko haraheze igihe n'amatora muraze ko imbere yaho amatora cyashobora kuba umuzungu atabishatse kubera avuga ati ntayaterereye nayo matora ntawa
yego me ndabona umurongo wa Dr. Banu Innocent Banu umeze neza mu kigihe muraho Innocent Banu
arora neza
murakomeye ngaho mu kanya gatoyi mutubwire mu majambo make cyane rwose ukuntu namwe ibintu mwibaza ko byo byaranguwe n'u Burundi mu myaka 59 irangiye uronse insinzi yo kwikukira
ni Burundi bwana ya myaka yo
reka tubandanye n'abandi batubiretse bikuwe ngaha iyi mbere yuko tugaruka kuri mwebwe Professor Paul Nkunzimana nashaka twumvirize mu kanya gatoyi ijambo Perezida w'u Burundi yashikirije abarundi ejo ku munsi wa gatatu ijambo rijanye n'iyo myaka 59 irangiye Burundi buronse intaye yo kwikukira
ubukoroni n'ubwicanyi mu Burundi mbere n'ubwicanyi bukorerwa ikiremwa muntu uretse muri Afrika no mu yindi migabane y'isi Burundi bwarafutanye kandi cyari igihugu cyifashe cyari igihugu giteye imbere haba mu burimyi ubworozi ndetse n'ubudandaji n'amahinguriro iyo tudahura nayo mahano Burundi kiba ari igihugu giteye imbere cyane mugabo cyanyoshwe n'ubukoroni mbere ko Burundi hoho ubwo bukoroni ntikwabaye kutuzingamika gusa ahubwo bwaradupfunyije mu buzima bwose bw'igihugu kuko bwaduciyemo imice abantu baricwa barangazwa none n'ubu ntituratoha
Professor Paul Nkunzimana ijambo ryashikirijwe mu kuri igihugu avuga ko hakozwe amabi atari make urivuga ko iki mukanya gato
yego murakoze yego amabi yarakoze no barakogwa ahubwo gihambaye no kuraba icyo ayo mabi avako nkuko nabivuze ngitangura ubwigenge bw'igihugu buva ku byo kuri kukuru igihugu cyo nyene cyitunganije mu byerekeye ubutunzi umuntu adutegereje ubutunzi bw'igihugu mu Burundi buri mu minwe y'abanyamahanga gushika uno munsi haba muzeke ikawama wa ikunu zaagenze zeke ubutare byango murazi ibintu biri mu Burundi ubutare bwayo ko bungana umuntu akaraba iyo buja ndacyane cyane buravye n'amantuzenya amashyirahamwe akorera muri ubwo butunzi kandi mu ntara zose z'igihugu mu Rutana we taruzi igitega ibujumbura sakaza zacitoke mu Kirundo na Ngozi n'ahandi urumva ubwo butunzi bwagiye bugabanganwa n'abanyamahanga gushika n'uno munsi ibo bari muri izo bisata urumva rero kandi n'ibindi bintu byinshi murazi uko Burundi bigeze by'ukuri harigeze kuba intambwe ntoyi byo butunzi ngira ngo nko umuntu arazi imbere yuko ashyirwa ko umukono ku masezerano n'inzego za Bretton Woods mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na gatandatu imbere yaho harakoze ibintu byinshi cyane rwose haba amashyirahamwe menshi mu bisata bitandukanye by'igihugu by'ubuzima bw'igihugu haba mu mahinguriro murazi amashyirahamwe menshi za UNAFA za Burundi hari amashyirahamwe menshi y'ubudandaji amashami atandukanye za UNC za UNIMAC za IPMABU reka n'amashyirahamwe menshi yashinzwe za SOSUBO
icyo kibazo cyo kwikukira kubera ubutunzi bushobora kuba buri mu minwe yaba n'imahanga nk'uko muyivuze turakigaruka ko ariko nashaka mbaze na ambasaderi Isidore Mbayihaga na wenyine agira icyo atubwiye amajambo make cyane rwose ku ijambo ryashikijwe n'umukuru w'igihugu avuga amabi yakozwe n'abakoloni
ijambo yashikirije nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu ryari ijambo rikomeye ndetse rikangurira imitima gukubita agatima mpembero abantu bakaraba iyo bavuye bakaraba ingorane bagiye baragira hanyuma bakabona aho bageze bagaheza bagaca ubwenge bakabona imbere ibyo yavuze yavuga ati ubukoloni n'ubwicanyi nk'ubundi mu bisanzwe ibyo byose biriko biravugwa ngira bitagenda neza kera nuko umukoloni atari bwateswe ngo ate ngo areke abarundi bitunganirize imirimo yabo ya minsi yose n'imigambi y'iterambere hanyuma afashe ku byo bamusabye gufasha rero ibyo mushe nawe turi karavuga ubwace n'ibyo wabona abanyamahanga aribo bagaba ibintu nka byose ukabona ubutunzi bw'igihugu buragaragara ko buhari mugabo umwene igihugu ntiyigera abone cyavuye ni mugabo uno munsi nariko ndabivuga kare haraheze imyaka ikwira hafi mirongo ibiri abarundi bageze bati ntibishoboka ibyo abarundi bifuka iby'abarundi nyine ibyo ariko aravuga ati hariho amashyirahamwe yahavuye aje bamenwe y'abanyamahanga cyangwa imisaha y'abanyamahanga na kera ahubwo byaraho mugabo ntiwabona n'icyinjira mu gihugu ariko uno munsi kubwira umunyamahanga agira icyo akorera mu gihugu ntaza yidagira ngo agire ibyo ashatse baramwereka ingene bigenda n'amafaranga ateza kuriha akinjiye akaboneka niyo mafaranga mubona leta ibuza ko abantu ku buntu abana bavugwa kwa gusa ababyeyi babyara kwa gusa ijambo rero yavuze yo n'ijambo ryiza nta n'ijambo abarundi b'umutima bakeneye kubaha igihugu bakorera ko bakareka kuzera inze
ndabona akanya katujanye mumpe inyishu ngufi ngufi cyane rwose reka tugaruke ku mushyirantahe Innocent ndabona telefone yiwe yasubiye gukora neza mu kanya turaja ku munywanyi Emmanuel ariko Professor Habano Innocent mugiye namwe cyo mutubwiye ku bintu mwibaza ko leta y'Urundi eka Urundi bwaranguye muri rusangi kuva bronze insinzi yo kwikukira araheze imyaka 59 mu kanya gatoya cyane
murakoze cyane mbere yuko mvuga nishobora kujya turaza imanza kuri mutsaro batumire nawe rimbumvise ibyo bavuze njyewe nibaza ko kugira ntange ibyo leta imaze gushyika ko byofata igihe kinini cyane mu gace nashaka kubanza kuvuga nuko twabanza tukaraba kwa imbere ya byose ingene icyo barondera kugira bikukire umaze kubona icyo barondera kugira Uburundi bwikukire ucubona ibyo bashyize ko ibyo barondera igihe twari ko turarondera kwikukira twabifite ko mugabo rero kuba ko twabifite ko ibyo ni ukuraba kuko navuga ko independence navuga ko ari insensu si ukuvuga ko arije chafi tubonye na kugira ibintu byose bicariba ni ibintu bya ni processes ndende no kuvuga ko gushika nuno munsi iyo independence abarundi baracyirondera muri abaribuka independence icyambere kimwe cy'amabere cyerekana kwikugira ni hamwe ibendera ry'Uburundi durira bakarimanika no makongo muze muraba igero prayo rimba rwa mbere burandi rwandi byo gutu Burundi no mutse mutara ko igihugu cy'u Burundi igihugu cy'u Burundi kigatwagwa n'abarundi
Shuti muduteza amatwi ahantu ho dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha ndabashimira ko mwahisemo gukurikira ijwi rya Amerika nshimira na bagenzi banje bamfashije gutegura aya makuru washize hamwe aya majwi ni Fatuma Alimasi Kalala amakuru yarahagarariwe na Frederic Nkundikije kuri mikoro mwari kumwe nange Edri Gwema ubafashije kuyakurikira mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe